twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio Ijwi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104.3 Ijwi Amerika muri Uganda twumvikanya kuri FM 88.9 ya Voice of Muhabura ku isi hose tu live kuri wezi 3 akaburungu radio ya Trovewa akaburungu.com adresse ya Facebook ya True Instagram X ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga ikiganiro muri isanga cuno munsi mwagiteguriwe mukaba mugiye gukishikirizwa na Diana Nini Nahazwe nkuko vyama ni kiganiro kiremesherezwa muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika
muri isanga Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ituka cha politike ni yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi biteye impungenge abatari bake muri mwo harimo Ekleziya Katolika biciye mu itangazo ryasomewe mu misa zitandukanye z'ama paroisse yose yegukira Ekleziya Katolika mu Burundi inama ya Episkopi Katolika iheruka gushikiriza ijambo yerekana ingene Burundi bwifashe mu bisata nkura mutima bitandukanye mu vya Episkopi Katolika bashikirije muri iryo tangazo harimo ku Burundi bwoshora kugarukana ituze kurwanya kudahana kwihanganiranira mu vya politike kubahiriza agateka kazi na muntu gufata mu minwe ikibazo c'ubuzima buzimvye kunagura igisata c'ubutunzi amafaranga y'agaciro n'ibindi muri sanga no musi rero twatumiye musenyeri mukuru Simon Ntamwana yahoze atwara diocese nkuru ya Gitega iri ku murwa mukuru wa politike y'u Burundi akaba yarigeze no gutwara inama ya Episkopi Katolika muri ico gihugu kiguriyemwo abakatolika musenyeri Ntamwana rero tumwakire ni nararibonye iraza kutuyagira ku bihe vyamuranze yongera nadufasha no gutahura uko Ekleziya Katolika ibwirije gukorana na leta ku neza y'ikibano na Benecho tudasize inyuma ico Ekleziya Katolika igona kwibazo bimwe bimwe musenyeri nta mwana kaze kwijwi rya Amerika kandi mwakoze kwemera ubutumire bwacu
murakoze cyane turagize bwake turagize mwiriwe mwebwe mwese muriko murakurikirana ikino kiganiro ndabashimira cyane ko tugisangiye
murakoze musenye mukanya narimvuze ko muri nararibonye kandi sinibeshe muri iyo ubu muri mu karuhuko kizabukuru mukabayemo gutega musenye
ya karuhuko kizabukuru nyene gatangura ku gutera gutera ubunebwe ariko umuntu amazemo amezi 2-4-6 arahava agashikira uburyo bw'uko aba muri ako karuhuko mu kwakira udukorwa tutaremereye mugabo kandi twingira akamaro ariko rero jeho ndahiriwe nk'uko bavuga mpiriwe mpishije nuko kandi mfise umugwi w'abakristu nita umuryango w'abuzuriza mana umuryango w'abuzuriza mana nkawushyiramo amashami atatu amashami agizwe n'abalayike abakristu basanzwe mu ngo zabo hakabamo ishami irye babikira hakabamo n'ishami y'abasaserdoti uwo muryango rero ubu uramba utundu twinshi twugukora kandi ndabihimbariwe ariko kandi ntibagiye gutabara n'eklezia uko nayiragijwe bampamagaye mu butumwa kugutanga gutanga ikonfirmasiyo ndagenda cyanje kuguhagarikira wundi mugirwa mweranda niko kuko ibyo rero nibyo ubu nkora ngumva umba mpimbawe nako karuhuko
yego
kagaheza kakamba karyo kugusenga cyane cyane
muradza muratwibuka
bo bose bangiriye neza
mu gusenga muradza muradushamo mutwibuka muri uwo muryango harimo impfuvyi yo tuvuze impfuvyi haba harimo izi ntambara haba harimo impfuvyi zitandukanye turaza kubigaruka ko handi hato musenye ariko hajya inama y'abepiskopi katolika mu Burundi mwayitwaye imyaka ingahe kuko mwari mutubwiye ati umuntu araruhuka barayakoze bitandukanye byinshi rega kuva kuri ya myaka mwinjira muri Ekleziya Katolika kugira ngo mutangure ibikorwa bitandukanye mwayimaze mwe imyaka ingahe muyitwara inama y'abepiskopi katolika
ukurongora inama y'abepiskopi nyezina ndabimazemo imyaka 12 kubera ko nyene hari mu bihe bitoroshe hanyuma rero bagenzanje barasaba yuko nomara iyo myaka mu bisanzwe na umara iyo myaka yose twama tumara imyaka 6 ariko nyene mu bihe bitoroshe tubona yuko abepiskopi babona yuko ari byiza ko bidahinduka birashoboka nibyo rero byashobokeye nibyo
byarabinze
ariko kandi naratwaye n'inama inama ihuza abepiskopi b'akarere ka Kongo Republika Demokratike ya Kongo hamwe n'u Rwanda n'u Burundi iyindi myaka 6 ibyo byose rero bigatuma bagira ingendo nyinshi cyane amanama menshi cyane mugabo Imana ishimwe byarashobotse noneho iraba
ni nyuma y'imyaka rero 12 mutubwiye haba mu Burundi muri Republika Demokarasi ya Kongo mu mabanga yo kuyobora igihugu c'Imana mu butumwa bw'umwungere niki mwama mwibuka co bacara bashitse ku mutima kikabanyuraga musenye aga telefone ka musenyeri Simon Ntamwana karavuyemwo ariko muhinga bw'ivyuma babidufashijemwo basubire bamuturondere turiko tuvugana aherereye i Vaticano muri kano kanya yagiye mu butumwa bw'iwe bwa misi yose baramuturonderera kugira ngo agaruke atwishe kubibazo bitandukanye dufise n'ivyo namwebwe mufise kuri Facebook yacu mukamuri ko muradukurikira mushaka guterera ivyumviro mushaka kubaza ibitandukanye muturungikire ama numero yanyu ya telefone mubicishije kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu turarindira ko muhinga bw'ivyuma batugarukiranira musenyeri Simon Ntamwana kugira ngo abandanye atwishura utubazo dutandukanye haba mu vyamuranze mu zima bwiwe akiri mu mabanga atandukanye yajejeshejwe na Ekleziya Katolika mu gihugu c'u Burundi rana navyivugiye muri Republika Demokarasi ya Kongo birumvikana ko hari byinshi yagiye acamwo hari politike zitandukanye z'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'Ubuseruko byose turaza kubigaruka ko aragarutse ku murongo wa telefone musenye muratu ego muratubabarira ivyuma ntibisezerana ariko ndanasaba imbabazi abakunzi b'ijuru rya Amerika sinzi ngene byari bigenza ariko ni byiza ko mugarutse ariko ndavuga nti muri iyo myaka yose mwaciye muhaba mu Burundi no muri Republika Demokarasi ya Kongo birumvikana u Rwanda mwarahakure n'ahandi ni giki cabanyuze cabashitse ku mutima mukavuga muti iki kintu muri no myaka namaze ndongo igihugu c'Imana sinzovyibagira
burya akarere ka Afrika yo hagati karafise uburyohe bwako cyane cyane mu biraba ubuzima bw'Ekleziya Katolika nibwira yuko ako karere kari mu turere twa Afrika twagize bakwiye ry'umugisha w'Imana karonka abantu benshi bakira neza Ekleziya Gatolika haba muri Congo iharanira Democratic Democracy, haba mu Rwanda, haba mu Burundi. Abakristo ba Gatolika nibo benshi. Niho rero icyampimbaye rwose mu buzima bwanje kwabaye guherekeza abo bakristo mu kwemera kwabo, kwatumye bamenya ingene iteka ry'umuntu ringana, ingene ryotezwa imbere, ingene twagenda turagitwara ariko ku buke uko bwije. Icyo rero kiraheza kirampimbara cyane, ari nacyo cyagiye mu mutima, mu ntimatima y'ubutumwa bwanje, kugerageza gukomeza iteka ry'umuntu. Umuntu rero, umuntu nk'uko tumusanga mu ijambo ry'Imana, ngiyo indoto namye mfise, ngintumbero n'uno munsi ngumana mu mutima wanje, kugira ngo ndabe ko uwo muntu twamuteza imbere, twamubaha, twamukunda, ukabwiriza gukundwa, ntiduhave tumwitiranya n'ibindi, ntiduhave dukurikirana izindi nyungu ataco ziri buzanire koko abantu atari mbere ukubaryanisha.
Murakoze cyane
uko dushobora kubigona.
Ego murakoze cyane. Musenyeri Simoni Ntamwana, mu nkundire gato nkubitire ku mirongo ya telefone, hari abanyagihugu bafise utubazo bibariza. Turakira Izahake. Izaha ikaze ku ijwi ry'Amerika. Izaha, uratwumva?
Ndabumva neza cyane. Ndi muri Kenya.
Yego, akabazo kawe.
Ikibazo cyanje kijyanye, ngomba kubaza nyakubahwa wa Musenyeri. Mega Burundi kuvaho jewe mfite imyaka 20 ni donke mfite imyaka 35 y'amavuko. Ubisanzwe dushaka kumenya Burundi buriko buva hehe buja hehe, twebwe kubajene b'iki gihe ku myaka dufise n'ubuzima buhanze igihugu uno munsi. Murakoze, ikibazo cyanjye ni iki?
Izahake, aho muja naho muva ubiruranishije mu kimu vyo kwemera Imana canke mu cyaha gisata?
Monsi kurira neza gatoyi mukambwira ikiganiro aho kivuye naho gishitse kugira ngo
yariko aratubwira bimwe mu vyo ashoboye kurangura, mbwa wibaza yuko akabazo kawushaka kwa kwishura aruranishije kuki. Wifuza ko akabazo kawe Musenyeri nta mwana kishura aruranishije kuki, ubukuze mu bwahe bw'ukwemera bwa politike canke bwiki?
Bw'ukwemera mu kuri Ekleziya Gatolika, turavye itangazo Ekleziya Gatolika yasohoye.
Urakoze cyane, ngira umunsi mwiza. Telefone yiwe yari kuri anatumena amatwi. Turasaba imbabazi nimba namwe byababangamiye mu matwi. Musenyeri avuze ku itangazo ryasohotse, ngira yavuga rya tangazo riheruka gusohorwa n'inama y'Abepiskopi Katolika mu Burundi, aho berekanye ico uko babona Uburundi, ubuzima bw'Uburundi mu bisata bitandukanye, ubutunzi, agateka kazi na muntu n'ibindi. Si mu mwishure uwo mukunzi w'ijwi ry'Amerika amagari muri Kenya.
Iteka ry'umuntu, iteka ry'umuntu kuri twebwe umuryango w'Ekleziya Gatolika nagahambaye. Iteka ry'umuntu ntirishobora gutandukana n'ukwemera kwiwe, mbere uko kwemera naho kutoba ukw'Ekleziya Gatolika. Naho kutoba ukw'Ekleziya Gatolika niyaba uwo muntu yemera Imana akemera yuko ariyo ndemyi, nuko imuha ubuzima atariwe ariko ariha ikibanza hagati ya bene wabo, mugabo agisangiye nabo kuko Imana yabashatse bombi, yabakunze bose. iryo teka rero iryo teka niryo nshatse kukwishyura ku mugenzi iryo teka nta ushobora kuri komakoma nta urifitiye nta ufite uburenganzira bwo kurihutaza bwo kurimugaza bwo kuriraba ijisho rihiritse nk'uko umengo niwe arigaba ego abantu turazi twese yuko babanye bashobora bashobora kubwiririkanya bagashobora gushika ku neza ibahuza nkuko kandi bishobora kubangira kuri uko kubwiririkanya ugasanga bararyanye mu gihe rero bibashikiye nongaho iryo teka niryo baza bagarukira naho twaryanye naho twagiriraniye nabi tugaruke n'ingoga kuryubahiriza kurikunda ni naho mbere dushobora gutezanya imbere nk'uko umuntu wese abyipfuza.
Iryo teka gifashe gute kubwanyuga Musenyeri mu Burundi ariko yegereza amatora muri 2025-2027 tugarutse muri rya tangazo ry'abungere ba Ekleziya Katolika mu gihugu cy'u Burundi kubwanya iryo teka gifashe gute?
Nibwira yuko tugenda natwe dutera imbere mu kumenya yuko umuntu ariko atihabwa nk'uko n'abakurambere bacu basokuru banyokuru bagenda barabitureresha babirereshe abaje imbere yacu bakababwira neza yuko umuntu ariko atihabwa. Icyo gihe rero umuntu ariko atihabwa araheza koko akubahwa mu burenganzira bwo kubaho akubahwa mu burenganzira bwiwe bwo kuvuga icyo yiyumvira icyarota nawe kugira ngo amererwe neza nuko mu kugenda afise ibyunganira iryo teka aho hose ari mu kumubungabungira amagara ari mu kumuzigamira utwo atunze ari mu kuduteza imbere ari mu kibano cyiza ibyo byose bikabwirizwa kugenda byubahirizwa kubera rya teka. Mu Burundi rero hariho ibibi birikomeretsa hari abarikomeretsa bari mu kibano gisanzwe naraye numvise yuko hari abantu babiri bapfuye bakurikirana muri komini Bugendana bishwe kandi ari abo muri CNDD-FDD byarambabaje cyane kuko narinda bazi kumva yuko bishwe gutyo jewe n'ukuri biranyereka ingene tukiri mu ishamba ry'ukwicana tukiri mu ishamba aho itegeko ari ryarindi akaruta kandi karakamira birakabura ibyo nyine nibyo bitobaye ariko kandi no mu ntwaro turabona abirekura bagaheza bagaciba bakagirira n'aba babanyi babo bakagirira n'abo bamye bakorana nuko bakabakanga ibyo rero nabyo nyine biratuma rya teka ryononekara ni nacyo abo bungere bacu bahavuye bagira batemwe oya no kurinde dushobora kunumba cyane cyane abantu bagiye gufata ingingo zihambaye mu mwaka umwe cyangwa mu myaka ibiri ziraba ugutwara igihugu cyacu byo babyiza babimenye kugira ngo babihubure kandi nibwira yuko aho kubwanje baragize neza cyane kutwibutsa icyo dutegerezwa kutwibutsa icyo twogwanira aho twoba turi hose baba rero abatwarwa nibubahe iryo teka ry'umuntu mu mpande zaryo zose niba mbere gushika naho batiyumvira kumwe badashobora kumuryagumba ngo nuko batiyumvira kumwe kuko aho tuzabatirwa turakomeretsa ya nama twigira yo kuba abanyedemokarasi yo yukuba yukusoneranira mu kugenda twubahiranira ibyumviro byacu bya politiki.
Yego. None ga musenye kuri ibyo byose mutubwiye abo bibugendana abandi batandukanye bavuzwe hirya no hino mu Burundi utundi tunenge twagiye turadumwa kuri tokini inama nkuru ya Episcopi Katolika mu itangazo ryabo ku bwanyu mwibaza ko intandaro yayo mabi atandukanye urundi bwagiye uracamwe n'ubu mukaba muvuga muri Kiliziya Katolika ko akihari ari ikintandaro niki
Emre kubganje narabivuze harashize utusi kubganje nuko abantu bagenda bararyanira amatungo abo badutwara cyane cyane usanga ariho ariho baduha ako karorero kukuryanira amatungo kukusenekera kanaka kuko yo bafise utuka twinshi cyanke utundi dutungwa twinshi ugasanga turamukuye ku musozi kubera ko dushaka ko dutabikira muri iryo tunga ryiwe kandi tugira tuti akabandanya atyo azoturushishwi azoturusha igihagararo jewe nabanye nabanye politike ngirango 80% mu bategeka kandi kuva kubo hejuru zengira nti uwo mutima wuhinduka twoshobora n'ukuri kurongora neza buno Burundi nacyo kikaba igihugu giheka abana bacu bose kibagaburira neza kibitwararika bose atanumwe avuyemo uko kwikunda rero uko gushaka kurundarunda amatungo ngo aze wanje honyine kumubanye ntagende kururi ya wundi wo kumutumba ukurikira ntihagire ikiboneka kimuhiteka ivyo iyo nyifato niyo je nibwira ko yadukwegeye amabi yose tubona mu Burundi.
Murakoze ku muco muduhaye dusure ku mirongo ya telefone twakira Jean Pacifique. Jean Pacifique ikaze nawe dusangira ikiyago na Musenyeri Simoni Ntamwana yaduteiteka yo kuba muri sanga y'uno munsi. Uhereyega Jean Pacifique.
Mwerewe neza ndinda baramutse mwerewe nga Zambia mwa mkuru wa Rusaka.
Akabazo kawa
akabazo ahuko na nungo ka akabazo ahuko na chanka hanini na angi chiyo mbiro chanyi chitetirizo chanye chiyo mbiro chanye chanyi chitetirizo chanye kite mungo igihugu cyangwa kugira ati butabikanye butunze bwacu bw'igihugu twakumvikana nyine ukuntu kwitangira kuko byose ni byacu nta kuvuga ngo bariya ngo biherekanye bonyine cyangwa abanabo biherekanye bonyine ni nawe tuwoto ati kungurana ibitekerezo kuko umuntu umwe ari wafashe ikintu akakiyerekana wenyine usanga nta kintu ari kushika ariko bibaye ngombwa ko babisangira bose kandi ibitekerezo bagenda bungurana ibitekerezo bagasanga ibintu biri kugenda neza.
Urakoze cyane. Urakoze cyane Jean Pacifique ngaho muri Zambia. Jules nawe uratwumva? Jules uratwumva? Jules mwenga bw'ivyuma abadiko baragerageza kumva ko Jules bumwumva. Hanyuma rero ga Musenyeri tugarutse ku vyo mwariko muravuga uno musi mu bindi vya bigihanze u Burundi mwibaza yuko amacakuri y'ubwoko ari kimwe mu bibazo bivugwa mu Burundi canke ico kibazo co caravuyemo ntikiri muco twokwita ikibazo kifatika kihari
kubganje amacakubiri y'ubwoko azanwa nico mbejeje kuvuga kwa kwikunda kwa gushaka kwigarurira amatungo dushoboye kugenda turayora mbere binaciye no mu busuma kenshi kuko twarabonye abatunze mu mwaka umwe mu myaka ibiri bari mu butumwa bwo gutwara ugasanga bamaze kuronka miliyoni miliyardi kubera ko nyine biba biciye mu nzira itariyo. Niho rero uko gushaka kuyora amatungo, gushaka kuyiherereza ko jewe jenyene, bica binyosha kuronka akagwi kabagenzi twubwiririkanya, kugira ngo bya bindi ntibintakarane, kugira ngo bya bindi sindabisamaremo. Niko rero kugenda gutora mwene wacu cyangwa umubyaranje cyangwa umukwe wanje n'ibindi mwene ivyo, ugasanga rero babandi bagiye gutorana batyo bakurikije amaraso yabo, bakurikije amamuko yabo. Ivyo bigaca biba urudubi, bigaca biba urudubi, abandi bakabona yuko ari umugwi hariya wagiye hamwe. Canke rero mbere ugasanga bagize bati babandi nabakomoka kuriya mundu. Ivyo rero bigaheza bigakomeza bigatuma abandi biyumvira yuko yoba ari amacakubiri ya moko. Kubwanje ayo macakubiri ya moko siyo ari intandaro ya y'uburyarya buri mu Burundi. Eka je nibwira ko ayo moko atawoza kuyaryanira ko azi neza yuko atayihaye, azi neza yuko twese tuvuka nkuko wa mutunzi Yobi yabivuga, tuvuka turi gusa turi mburungu, ababyeyi bakatwambika nuko utwo izo bafise, hanyuma n'igihe dupfuye tugasubira inyuma. Emwe ata manoti badutekereye nuko bida akaguma ngaho. None rero ngazi neza yuko twaramuka dutegereye yuko iryo tunga, ibyo byiza biri mu Burundi byosangirwa, bigaheza bigashika kuri bose. Nukuri Uburundi bwotekana, Uburundi kandi bwotera imbere n'ingoga, ugasanga turashoboye kunganira igihugu kizima mbere n'amakungu, agaheza agahimbarwa no kubona umutahe wacu boneka.
Hama utwo tunenge dutandukanye dufatiye kuri ya mipaka nayo yugagwa, ndazi ko mu kwa gatatu abepiskopi ba Kongo b'u Rwanda bahuriye mu Burundi barasohora itangazo bavuga ati yamara Burundi n'u Rwanda nibaraba abanyagihugu abakirisu bariko bara habonera makuba kandi ataribo. Navyo ivyo bintu mubivuga kwikiga musenyeri gushikaho byanka kumubanya banano yundi imipaka ikugagwa bikaba nk'ico mwise urudubi niko mwavyise.
Emwe ndibuka ijambo umukuru w'igihugu cacu nyiricubahiro Evaristo General Evaristo ndayishimiye yavuze ariko aripfuza umubano mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ati umubanyi araryoha nta kumwiteranya ko. Niho rero je nogira nti iryo jambo yavuze egome nibwira yuko ridutuma twipfuza yuko ibyo byabaye by'ukugara imipaka byotezura. Nukuri byaragiriye nabi abantu batari bake b'abanyarwanda bigira mu Burundi, b'abarundi bigira mu Rwanda bakagaruka, bose bakaza basumye kugira ngo bateze imbere utwo bariko barakora kandi boroherwe. Nibwira ko icyo kintu nkuko twese tubyipfuza cyo koroha, maze ibigoranye by'ukuri bigaheza bikarondererwa iyindi nzira, iyindi nyishu atari ukugara amayira. Kandi tuzi ingene amasumo yama ari yamari kumubanyi kuko nyene ari umubanyi azi neza icyo nandi makeneye nkuko nandi mbanzi cyakeneye duheza tukagenda turaguranana tukagenda turasangiza nyo twe dufise nicyo gituma rero nicyo choheza kikoroshwa ego byabaye ku ruhande rw'i Burundi umuntu agenda mu Rwanda ashoboye gushikira yuma ashoboye gushikira iyo mipaka arugururirwa hanyuma akagaruka mugabo nibwira yuko n'u Burundi bwo turonderera uburyo twoshobora kukubitira muri icyo gihugu tutarinze gutama.
Murakoze twakire Olivier ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Ego murakoze.
Uherehega Olivier.
Ndeo merereye mu Kinyinya.
Kinyinya ni muri mu ntara ya
Bujumbura.
Akabazo kawe rero kwa Musenyeri Simoni Ntamwana. Musenyeri mukuru.
Mbanje kumuramutsa Simoni Ntamwana.
Arakumva.
Nataka kuba.
Ego.
Ikibazo cyanje kihagaze uko. Ndashaka kubaza Simoni Ntamwana timbe. Oko gwiki ni giki yofasha leta ya kino gihe uburyo urabona imipaka ya rugawe yitwaje umubano mubi ni giki yofasha kuburyo twebwe abanyagihugu tutezurigwe nuko kuno vuga imipaka ni giki yohanura leta kugira inkumbe kuko isanzwe tuzi yuko ari n'umwesko mukuru anahanura ikumvikana
ubwo ntiyarahije gutanga impanuro ga Olivier bava umusubiza inyuma reka ndagutumije
kubivuga
yego aruheje kubivuga
nari ngeje kubivuga nibwira yuko ikiganiro ciza coza hagati yabo badutwara abi Rwanda n'abi Burundi ndendumva yuko twoshobora gushika kunyishu nziza yego muri kahise turashobora kuba twarahemukiraniye muri utu muri turiya kandi bitavuye byanse bikunze ku mutima mubi nico gituma nibwira ko ikiganiro ciza cyoshoboka ntidusiba kubihanura ntidusiba kwerekana ingene ikiganiro umwe nicyo gishika ku neza n'ingoga ugusumba umukazo ugusumba uko kwiyugarana ku Burundi bw'iki gihe hambavu y'u Rwanda nk'uko n'u Rwanda buhoro buhoro guhava rujya ruti nanjye niyugare maze ngaho turi abantu twogira tuti twarabishanije imigongo abarabishanije imigongo imwe baba bashaka nyene kumarana nta kundi baba bashaka kuvana mugabo simbona ingene umuntu yotera u Rwanda ngo arushire hariya cyangwa Burundi ngo arushire hariya ngo uzahambavu y'u Rwanda ahubwo ko turi kumwe turondera uburyo bw'uko uko Imana yatwiterekeye hamwe kubandanya tuguterera mbere kukabakwiza gusumba.
Musenyeri muvuze iby'u Rwanda n'u Burundi muvuze mwebwe abavuga abanyagihugu niki nje niyumvira ba Barundi bari mu ikambi ya Mahama mu Rwanda harabari Mahama harabari muri Tanzania zanduta na zande kiriya kibazo coco mukivuga kwikije impunzi z'abarundi gikwiye gukogwa nicahe kugira ngo batekanigwaho bari bashore gutahuka mu gihugu cabo.
Nukuri impunzi ariyo yose uri yagiye ejo iragiye hijya ejo n'umuntu agowe cyane mu mutima wiwe abatari bakeje we narabiboneye ayimahama narababonye nuko aho zanduta za za mtabila naragiyeyo nuko narababonye muri leta zunze ubumwe za Amerika abaronse ubuhungiro hariya bagashikayo mbere bagahabwa n'ubwenegihugu buriya aho wavukiye emwe hamagoye hamariho handitse mu mutima aho wabonye ubwa mbere aho wataye uruzogi hama hakumotera nicyo gituma rero impunzi uko zoba ziri kose bozorohereza kugira ngo zigaruke mu Burundi kugira ngo ibyo bishoboke ku ruhande rw'Uburundi nyene nihabe uwo mutima wo kugiriranira impuhwe kugira ngo abo bagiye nibahave baza biyumvira ngo turagowe nitwashika nkuko kandi nabo nyene mu mutima boza bagira bati twebwe dutahe tugende dufashanye n'abari kubaratwara egome aho twavayo byari bibi twahunze icyagira kitugirire nabi bagaheza rero bakaza batekanye muri iki gihe ndabona yuko boramuka baje nawe nu amakungu arabibona n'abandi bari mu Burundi barabibona boshobora kuvuga bati nimuze tuzobakirana umuvukano tuzobakirana kubategera yego turabizi ingene intwaro y'imigambwe yamimeze uyu munsi umugambo wose ugira uti noronka bari mwanyi noronka abiyongera mu banje nako kantu kariho mu Burundi cyane cyane imbere y'amatora ivyo vyose niho biri mugabo je ntivyombuza ko nigarukira n'umutima utekanye ku ruhande rwabo nabo babakiriye hariho ikintu cyiza nibo barungika babirukanye nibo barungika babaranduriye kutu uduhemba bari bashobora kuba barihishijemo bubafasha kubitegera bubafasha kubona yuko ari ikintu cyiza cobashikana iyo baje bava mugabo kandi udashaka kuza akoroherezwa n'ibyo bihugu byamwakiriye cyanjye bikamuronderera aho yoshobora kwakirwa wewe yibwira yuko ashitseyo yomererwa neza
hama kuri babandi nabo baciriwe uwo guherayo aho mvuga babanye politike bagirizwa ivyo mu 2015 kuba bo barahatse kugira uruhara mu hirikwa ry'ubutegetsi bwari buhari ico gihe nabo ubutumwa busa nk'ubwo turungitse mu makambi canke buratandukana
bushobora gutandukana gatoyi kuko abo bari ndongozi ariko rero naho bari ndongozi nabo nyene sibikoko byo kwica nibwira yuko nabo nyene bagifise agatima keza ko gukunda Burundi nacyo gituma mbere iyo bari bumvise yuko bimiriwe noneho baca bashangashirwa bakagira iyo mirwi y'ukugwana mugabo bo kumva yuko batimirwa bo kumva yuko batarabwa ibi boshoboye kuza n'amahoro ariko ndazi neza yuko amategeko y'igihugu kuri bene kuyashinga no kuyubahiriza bagira bati iri ryararenzwe ko niribanze risubizwe mu buryo jewele nkagira nti no kuri urwo rugero ntihabuze uburyo bwo gushika ku ciyumviro ciza ku ciyumviro cotekanya uwo yagiye ahunga ivyari vyabaye nko mu 2015 nibwira yuko yogaruka abo abo bamwakira nabo bagaheza bakamwereka yuko atagenda ashikira mu munyororo akagenda ashikira mukundi kuburu kuburagizwa icyakora icyo yipfuza bagaheza rero bakabishyira nanone mu nama ugira ngo n'ubwa mbere uwo yakoze ikibi ashobora kugira ati n'ukuri ubu ndategereye ndashoboye gusaba imbabazi ndashoboye kuba narihenze mugabo uko kwihenda kwiwe biguheza ngo kumuheze mu gahinga uko kwihenda kwiwe rikumugira umwasi w'igihugu ubu no mu myaka yose ntabibana gatoyi
murakoze cyane ku nyishu zanyu turasubira kuri telefone twakiraga kwavuga kwa ikaze kwijugira Amerika uherereye hama akabazo kawe kwa Musenyeri mukuru Simon Ntamwana urakoze gakwavu ngaho mu Rwanda ugira umunsi mwiza
uburenganzira
muduge ku ijambo Musenyeri
uburenganzira twebwe Ecclesia Gatolika d'Office bwo guhamagara bene wacu aho turi mu gihugu kimwe turimo ngo tubakibure soko tubarusha ubwenge oyaye soko kandi twoba tubarusha inguvu z'uko batakuzuku dushobora kubakubita ku munwa yibambewe uburenganzira dufise si n'ubwacu uburenganzira twebwe dukoresha twebwe twirukira nubwo nawe wega kwavu ushoboye gukurikiza n'iryateka ry'umuntu ndakubwira yuko ribwirizwa kubahirizwa ribwirizwa kugirirwa neza umuntu ntiyigere ahungabana mu iteka ryiwe iyo rero tubonye ibintu birihungabanya imwe uwo ariko arabigira twebwe turasubira tukamuvunira akaguhe ntiwe ntituja kumupfunga ntituja kumurega ahandi mugabo twifashe ruto mbere turaheza tukamubwira yuko iyo nzira ariko aracamwo itoshoboka gutekanya we n'uwo ariko aragirira ibyo ariko aragira twebwe rero dufatira kwiteka Imana yaturemanye kw'ijambo ryayo ku ijambo Ecclesia Gatolika igenda irigisha abantu kugira ngo bashobore kurangura gutegekanya umubano mwiza umubano bateza imbere bose
urakoze imbere yuko muca mwishura kuri kajya
ngwano zindi
yego
nizo ngwano zindi rero ikibazo cya kabiri niyumvirize umubyeyi wacu papa wewe ashinzwe kugenda aracebura amakungu n'ukuri ntiyigeze abiteha yaragerageje uko ashoboye kose afatiye nanone kuri iryo jambo ry'umukama afatiye kuki iryo jambo ry'umukama ritubwira riraba iteka ry'umuntu nta bindi twishimbirije
murakoze cyane hama ga Musenyeri sinzi ko murabyumva hari n'abaca bagira ko bavuga ngo muri ivanga muri politique mvuzemo ni Ecclesia Catholica muri rusange umugambwe uri kutegetse mu Burundi muravyibuka urababwiye muri 2015 nyuma yaho irasubira babwira uko gukebura niko bafata nko kwivanga muri politique canke politique irajamwe mu vyerekeye ku kugarura intama z'Imana.
Nashaka kubabwira yuko nta buzima bw'umuntu nabumwe na ruhande na rumwe rwabwo rutinjira mu maso y'Imana rutinjira rutamurikirwa mu ijambo ryayo nta na rumwe kuko izo mpande zose umuntu agenda aracisha mu buzima bwiwe zose zikomoka mu ngabirano Imana yaduhaye ingabirano y'ubuzima ubwo buzima nabwo bukaba bubwirizwa gutunganiriza isi gutunganiriza abantu mu byabo byose. Nico gituma rero iyo Ecclesia Gatolika ivuze ibiraba politike bigoramye nuko biba mbere biriko bironona politike nuko biba biriko biratukisha politike erega ikintu cyose umuntu atanguye kwihendamo gisha cyononekara bwa buryo bwo kwihenda umuntu abagomba gukoresha buraheza bugasubiza inyuma ineza ari kuboneka mu byo yipfuza. Nicyo gituma rero na politique arantegera neza n'ubundi bose antegere neza na politique ni igice cy'ubuzima bw'abantu kibwiriza kumurikirwa n'ijambo ry'Imana. None umukama Yesu Kristu siwe atubwira ati mwebwe muvukana mwese. None abavukana babiri tubabone bariko bararandagurana tubabone bariko baratuma umwe ahunga uwundi uwundi asigara yicaye kutwo wa wundi wa mbere yakora duheze tunume ntibyoshoboka.
Murakoze twakire Didier ku murongo wa telefone wundi Didier ikaze ku ijuru ry'Amerika aho uherereye hama akabazo kawe.
Murakoze boshe ndabahaye mwiriwe kandi ndahimiwe cyane gose nyiricubahiro Musenyeri Simoni nta mwana ndahimbawe gose no kumva mwashoboye kumutumira sinza guteba ubwa mbere kwari uko gukenguruka ku mpanuro nyinshi numvise yamaze gushikiriza ngaha anye mbere nshima n'inama yabo ibahuza impanuro bama batanga izo tutazikurikira cyane gose nyiricubahiro Musenyeri Simoni nta mwana hari icyo yavuze mu ntango kijyanye muri ko muramubaza ubuzima yabayemo kugeza uyu munsi ari mu karuhuko k'izabukuru hariho kimwe yavuze umuryango w'abihebeye Imana harimo abafurera abasaseredoti ababikira mbere n'abakristu barayiko ibyo ndabikurikira gose yise abuzuriza Imana bigisha ubutumwa bwo gusubiza hamwe no kurekuranira ikibazo cyanje hariho umugwi w'igihugu witwa ngo wo gusubiza hamwe no kurekuranira donc kumenya kahise irya CVR ndashaka kumenya niba ubwo butumwa bwa nyine tubahera uyo mwepiskopi basangiye nabo bandi bihebeye Imana yashizeho umukame ufashije gutora bamufashe ubwo butumwa hari ico baheza kumbure bagakorana zaba n'impanuro batanga n'irya CVR ibyo ndabivuze kuko nigeze kubona igihe kimwe Musenyeri Simoni nta mwana nyene hari ahantu yagiye ari kumwe nabo muri CVR bagiye guhezagira ahantu hatawe abantu bishwe muri ya myaka yahera. Nicyo kibazo nshaka kumenya niba hari icyo baheza bagafashanya n'uyu mu CVR.
Urakoze cyane Didier ubwire umunsi mwiza Musenyeri Simoni nta mwana akabazo ka Didier gukorana kwa CVR no muryango wanyu wabihebeye Imana uvanzemo abapatira afurera n'ababikira kugarukira he kumeze gute.
Twebwe turi umugwi ufatanye n'inkuru nziza y'umukama Yesu Kristo nabo bakaba umugwi uhagurutse uvuye mu uvuye mu cipfuzo cagiye kirashikirizwa n'abanyepolitike urabubu badutwara n'abandi babatanze imbere kuko uyo mugwi wajuva mu mwumvikano wi Arusha niho rero mu mwaka w'ibihumbi bibiri niho rero nibwira yuko intumbero kwembi tugenda dukurikirana zirashobora kwegerana zirashobora kumurikiranira nkako ukure kuriranira ukuri no kurekuriranira uwo mugwi washinzwe na leta uriko urakurikira no kugerageza kumenya ivyabaye mukuri kwavyo uhezeje kumenya ivyabaye mukuri kwavyo uheze rero uduhamagare twebwe byabaye ko twebwe byabereye byabereye imvo y'umubabaro muremure n'ubu ukiriho mbere uko umara iyo myaka niko uba munini gusumba niko uzogora yuko bawukura mu mitima y'abantu hanyuma rero gutyo tugashobora gushika kukure kuriranira kuko tumenye ukuri kuko tumenye wagiye aronona kandi uwo yagiye yonona kuko nawe yamenye ukuri ashobore kugira ati n'ukuri ndasabye ikigongwe Uburundi bwambyaye ndasabye ikigongwe Abarundi bose bababariye muri icyo gihe kuko abo bari kubarondera ukuri bazoheza bakagerageza bakerekana ingene ibyo byabaye bitabaye gusa kuri kubahutu cyangwa kubatutsi bonyine ukwabo byongeye kuraba nabonye ibyagiye biraba nko 93 n'ubundi ku gatima kace kagaruka niko zewe nagenda bibona ugasanga amakaritie arugaye ibujumbura umututsi ntagereyo kuko abiyugaraniye ari abahutu canke umuhutu ntagereyo kuko abiyugaraniye ari abatutsi ivyo bigaca vyerekana ingene uwo mugwi wabo ubwirizwa kutwereka ingene abahutu n'abatutsi bombi nyene bagiriwe nabi maze naho boshika kuri bya bindi bita genocide bakagira bati imwe muri iyo honyabwoko harimo abahutu harimo abatutsi icyo gihe kandi bose nabukubahwa nabukugirira neza ariko twebwe abuzuriza amana twebwe duhagarara kuyindi ntumbero y'ijambo ry'Imana ubwo nyene ijambo ry'Imana naryo ntirindira yuko tutirinda guca irya nino turaba uruhara rwa kanaka n'urwa kanaka oya ntirinda kuca muri kuja gutondana ibyo byose igicumuro canje nacumvise naho ntogenda kukirata ndashobora kugisaba ikigongwe kandi naho nyine nkumvirwa
ego mbega musenye muri 2015 tugarutse muri bimwe bya twe ko turavuga ingene igihugu aho kigeze naho cavuye mu mvuruzo kuyamiriza ikirengo cha gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza mwarumvikanye muvuga ko abarundi batarabaja ni naho havuye icivugo gifatwa nk'ica batavuga rumwe na leta y'Uburundi bavuga ngo sindumuje ubuja mwase kirya gihe bimeze gute ubu nta icivugo cyacaka indi nyene canke byarahindutse bivanye n'igihe
yajewe no kuri sindumuja jewe sindumuja sewe nzogapfana ndashaka iho mbere yuko nabandi bose nabantu bose banyotewe ukwishyira no kwizana batagirwa abaja atamuntaza abategeka abategeka ikibonekeza yuko atari ico noneho noneho ibyo byabaye mu bihumbi bya 15 babishize imbere y'abandi bashingantahe atari ababa mu Burundi nk'uko kwa kwabo bepiskopi barerekanye yuko iyo icyo kiringo kigira gatatu nyine cyubahiro na kwigendera Perezida Nkurunziza yarondera akari kugishikira burubwo buryo nico gituma rero nuno munsi nibwira yuko kitari gushikirwa muri ubwo buryo naho yashubiye gutwara si kuvuga yuko yatwaye afatiye ku ngingo itunganye ika ni nacyo gituma twebwe inama y'abepiskopi twaciye mbere dusokorora akarenge no mu matora yakurikiye kuko nyine tutashaka kwishyira ku iryo tonga ry'ikintu twabonye neza twahavuye tugira tuti si byiza ko tujya gufasha muri ayo matora adatumbereye icyo ibwirizwa shingiro ryacu ryasaba abagiye kwitoza niho rero nibwira ko nuno munsi naho byashobotse bikamara icyo gihe cyo kuvuga yuko byari mu kuri oya twese turazi yuko umuntu wese ashobora kwihenda mugabo ako gato wikeza kaje kujana nuko kwihenda kagashobora gutuma ikintu kiranguka na buhoro buhoro we naho gitaje ngo kiranguke nkuko abantu bose bari babyiteze.
Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana, turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro, ndabisabire mu minota ibiri mugire ubutumwa mu impande zitandukanye abanyagihugu inzego zitandukanye Burundi mu Rwanda kuko twaciye hirya no hino ivyo bihugu byose mu karere kugira ngo muri 2025 Burundi bugiye kuja mu matora na 2027 bizoshika imiti mitekanye ya mipaka yarugurutse n'ibindi bitandukanye twavuze akajambo mutekere abatwumvise tuhereye ku bategetsi gushika ku banyagihugu tugaca muri za mpunzi n'abihebeye Imana nakahe
mujewe mbona ari ijambo rimwe yemwe mbona ari ijambo rimwe noguma nogumako kandi ndamutse ndarigumye ko ndamutse ndariranguye nta rindi shano ryogwa ku gihugu cacu nta rindi shano ryo giteranya n'ibindi bihugu tukaramuka twebwe tugiye dutengatiye neza iteka ry'umuntu ineza ry'iryo teka ineza ry'iyo ineza y'iryo teka ndatse neza yuko iyo turi hose icyo dukora icyo aricyo cyose kikagenda kivoma kivoma ineza yobera iryo teka hose tuzoheza dukundirwe tuzoheza tworoherwe n'abandi bantu bazotwunganira kuko bazoba babona yuko turiko tuja heza. Murakoze cyane cyuko ibya Amerika.
Ego Musenyeri Simoni Ntamwana, twihuta ko mwahoze mutwara diyoseze nkuru ya Gitega iri ku mugwa mukuru ya politike y'u Burundi mukaba mwarigeze no gutwara inama y'Episkopi Katolika muri ico gihugu ndetse no mu mabanga atandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twashimire cyane kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika. Ejo nitwongera kudodora haba muri Gitega canke Vatikano aho muri turiko turayagira muzeho twitabe nk'uko mwabikoze uno munsi.
Murakoze cyane mukuri nzobigamburuka nzi neza yuko ari ikintu gishobora kunganira bene wacu nzogikora n'umutima wanje wose.
Murakoze mubandanye mugira akaruhuko keza kizabukuru.
Murakoze.
Ego. Akarino nga rero nshuti bakunzi bijwi rya Amerika duce dusozerera ikiganiro muri isanga cuno munsi mwakoze kudutega biri. Ikiganiro muri isanga mwagiteguriye umwongera mugishikirizwa na Diana Nininahazwe nariko ndakiremesha ndi muri studio yindwi ku ijwi rya Amerika. Reka nshimire abakunzi batanze ivyumviro abatwandiki kuri Facebook tutashoboye guhamagara kwera kanya na matelefoni ya gera duciramwo muradutunga ariko kino kiganiro mukanya muraza kugisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zacu YouTube ni VOA radio yacu na Facebook turakibashiriraho mwinga bw'ivyuma nshimire abapfasoni babiri twariko turakorana ni ingenieur Said Hamdum hamwe na Nadia Ta twese tubikebanuriye tubipfuriza kugira ibihe byiza mu byo muri ko murakora mu mutwumviriza aho muherereye ku mice ine igize isi yose ahanje turongera mu makuru ari imbere.